Jean-Baptiste Wafashije.
Mwandanya kumviriza radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Urundi muyumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 na metero 22. Mu Rwanda muzumvira kuri FM 104.3 no kuri FM 88.3 ya radio Inshuti ya Bose. Muri kumwe na Fidel Nyongabo mwanya w'ikiganiro muri Isanga.
Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara y'Umuyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Mu myaka irangiye umupira w'amaguru ku rwego rw'abapastoni waragize intambwe ziboneka mu bice bitandukanye byo ku isi. Mu bice bitandukanye byo ku isi bitigira iby'abigeme n'abakenyezi bakina umupira w'amaguru canke bagira uruhara mu guteza imbere urwo rukino itera vyiyongera. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryariyemeje gushira uburyo kurushiriza mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi. Ikimenyamenya ni bitigira isinzi ry'abantu barorereye igikombe c'isi yose c'umupira w'amaguru c'abakenyezi cabereye mu gihugu c'Ubufaransa mu mwaka w'2019. Yamara na haruko aracari inzitizi zifatiye ku mico n'imigenzo aho umupira w'amaguru ubonwa nk'urukino rugenewe abahungu n'abagabo. Mu karere ka Sekafa ibintu byo babyifashe gute ku byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni? Ivyo tuvuga mu kiganiro muri Isanga. Twatumiye Madame Janine Kamariza ari mu mugwi ujeje umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi ni ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB na Belize Ininahazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme La Colombe FC iwe Bujumbura. Batumire mbanje kubaramutsa. Ivyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu karere ka Sekafa muri rusangi no mu karere kacu no mu Burundi cyane cyane niho tuza gushimikira, woba wifashe gute? Ntangurire kuri wewe Madame Janine.
Ego murakoze kuri ico kibazo. Hano mu gihugu cacu c'u Burundi novuga ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ubwo rukino rwifashe neza ariko ruracafise intambwe yo gutera. Mvuga ko rwifashe neza kuko turabona ko hari amahiganwa atunganwa, akaba inkino mu byicaro bitandukanye no mu mice itandukanye. Nico gituma mvuga ko gushikaho bimeze neza kuko urukino rurakinwa naho intambwe idashimishije cyane. Karorero notanga nkongaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi turatunganya inkino championnat national nko mu cyicaro cya mbere muri Ligue A no mu cyicaro cya kabiri. Nko mu cyicaro cya mbere tukaba twararonse nk'imigwi ishika 10 ishobora guhiganwa. Twarakinishije inkino zishika kuri 90. Ubu muri kino gihe hariko harahiganwa imigwi iri mu cicaro ca kabiri. Iyo migwi nayo ni 10 nyene iracariko irahiganwa. Ni ukuvuga ko aho honyene turabona ko urukino rukinwa aho simvutse no mu mashure, kuko mu mashure ubu turabona ko hariho amahiganwa atunganywa za interscolaire. Ugasanga urwo rukino rw'umupira w'amaguru rurakinwa na ligeme naho nyene no mu ntara gihugu nyene hagati mu ntara turabona ko hari nk'amaprovinse aratunganya inkino. Aha nk'ubu nko kuri no saha turiko turavugana nabonye nk'abantu bo mu Kirundo batweretse ko kuvana itariki 1/4 hari inkino zitunganyijwe. Hari imigwi irenga nk'umunani zo biri kwirakina muri yo ntara ho nyende aha rero ni kubereka ko ugo rukino ruriho rurakinwa mu gihugu cyacu cy'u Burundi
yego nashaka ndabaze ndabuze ko ari icyicaro cya mbere n'icya kabiri ibyo byicaro byose by'amahiganwa byatanguye kuba icyese cyaryane
mu mwaka w'ibihumbi bibiri twaratangujwe amahiganwa mugabo ya ni ya kiyarabanzanya neza ibihumbi bibiri harakinwe ibihumbi bibiri na kabiri zirakinwa ibihumbi bibiri na kane zirakinwa mugabo ni yari shampiyona duzuye ariko ubu haraheze imyaka nka cumi ubunye turabona ko y'amahiganwa aguma kinwa
namwe madame Belise kubwanyu mwitegereje umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni mubona gwifashe gute mu Burundi no mu karere
yego ubu icyo navuga aho umupira w'amaguru w'abigeme ugeze mu Burundi ugeze ku ntambwe ishimishije urabye mu myaka yashize je navuga nk'umumenyereza kera wasanga abana b'abakobwa batabyo bashaka ugasanga wewe niwe uri urabahanyiriza kugira bakimwe ariko unisanga umwana w'umwigeme aza nko ku kibuga wenyine akizana ashaka nawe gukina ngo ikindi kintu nabonye ni uko ababyeyi baramaze gutahura ko n'abakobwa iyo babikunze babishoboye ko bashobora gukina bakabahimisha kera wasanga ababyeyi babasanga no ku bibuga bababuza gukina ariko ubu unisanga kenshi ababyeyi banabaherekeza kubibuga kubashyigikira bumva ko ubu unye byaramaze gukundwa n'abigeme bivanye no mu mashuri mambura muri primaire na secondaire ubu unye hari amahiganwa y'abanyeshuri b'abigeme ku mupira w'amaguru mbese muri siporo zose ariko kera wasanga gusa ari secondaire gusa bakina ubu no mu mashuri y'intango usanga hariho ayo makompetisiyo y'abo bahuza rero muri rusange nk'uko madame Jeanne yabivuze ubu uyu mupira w'abigeme mu gihugu cyacu wifashe neza naho novuga ko ari iki ijana ku ijana ariko ubu uyu amahiganwa ni menshi barakina champion irahari yaba yabakuze cyangwa iy'abana ugasanga gusa igisigaye ni uko bamenyera gukina ajya amakompetisiyo yo hanze bigasaba ko bakina amamatchi menshi bari amamatchi menshi hino mu gihugu kugira bamenyere izo hanze gusa cyane uvuga ni uko ubu uyu mupira w'amaguru uri ku rwego rushemeye
mwavuze ko abana babigeme mu ntango bagonanwa batashaka kuza gukina n'ababyeyi bababuza ariko ukavuga ku bizana n'ababyeyi bakabaherekeza bakaza kurorera mwibaza ko ari ikihe cyahindutse muri ibyo bihe bibiri
icyo navuga ni uko kera wasanga nk'umwigeme akina umupira w'amaguru kenshi bamwita nk'umenga nta nzira afite mu bantu ariko mu nyuma imigwi yaragiye irigisha abakinnyi kwanza babigeme kwifata rufasoni yaba mu masosiyete yaba mu mashuri aho bari hose kugira kwanza indero kugira nicyo kintu cya mbere cyatumye ababyeyi bashyigikira abo bigeme babo mu gihe nabo babikunze yego
ikindi nukongera ko aho nyine ababyeyi iyo bamaze kubona hari nk'abigeme bagiye gukina bakabona barashoboye nko gusohoka bakaza gukina mu makungu cyangwa bakaza gukina mu yindi ntara barabona ko haba hari si mikino gusa barabona ko hari ikintu umuntu aba akeneye gushikako nibaza ko muri icyo gihe n'ababyeyi baratahura kujya umwana umurungika bwa mbere abana b'abakobwa batabatwara mu ishuri uko bagiye barajayo ari bakenya bakabona akarusho abo bana bagiye mu ishuri bazana mu kibano byaratumye n'ababyeyi baza bararekura abana kugira baje mu nkino z'umupira w'amaguru
muribaza rero izo nzitizi ziba zikihari umugabo idakomeye nka kera zifatiye ku mico n'imigenzo ko biri ko birahinduka nk'uko muri ko mu bihugu
ego inzitizi zijyanye n'imico n'imigenzo aha mu gihugu cyacu cy'u Burundi biraboneka ko ariho akarusho byarahindutse rero inzitizi zisigaye mbona rwose ubu inzitizi ijyanye cyane cyane n'uburyo ahashaka kuvuga ingene nk'iyo migwi ironka ibikoresho nashaka kuvuga amashyirahamwe cyangwa abagwizatunga batarajijuka cyane gushyiramwo amahera mu migwi y'abigeme cyangwa y'abakenyezi ico nico mbona kikiri inzitizi zose gusumba ico cimico n'imigenzo.
Nawe madame Belize, ku bijanye n'ubwo buryo nk'uko muri umumenyereza w'uwo mugwi wabirigeme w'umupira w'amaguru La Colombe FC, uburyo murabona no muri uwo mugwa wanyu no muri iyo club yanyu ko ari kibazo nk'uko ari karabivuga madame Janine?
Ego ubwo buryo mbo bwarabuze singe La Colombe gusa, ni migwi yose twe tubibonera kubibuga, usanga tudafite na n'ibikoresho bikwiye, ugasanga nk'uko kibuga ufite abakinnyi nka 20 ufite nk'imipira 2 kusaba kubakinisha, ugasa usanga biragoye gutegura imyimenyerezo yabo. Ego tuma ibyo onye iracari ingorane nini imigwi yose. Rero iyo ngorane kugira irangire nk'uko madame Jeanne yabivuze, ni uko amashyirahamwe n'abaguzi atunga abantu bose baba bakunda inkino ko bodushyigikira, nka kugira bashyigikira iy'abagabo n'abahungu. Yego,
muri ubwo buryo madame Janine, ishyirahamwe FIFA n'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB bifasha gute kuronsa uburyo abigeme bashaka kugira umwuga gukina umupira w'amaguru?
Ego aho rero ico ni ikintu gikomeye cyane urwego FIFA rubicishije mu ishyirahamwe FFB buratuma urwo rukino rumenyekana kandi rukinwa, kuko nimba turiko turakora ubunye aya mahiganwa ni cyane cyane no kuri ubwo buryo butangwa na FIFA. FIFA irafasha cyane mu gutanga nk'ibi by'amaformasiyo y'aba entraîneur, mu gutanga ibi bikoresho ari imipira ari ama protège cibya bijya byo kwikingiriza kugira abakinnyi ntibavunike. Hari aho twigeze kuza turabironka canke naho nyene abatwara federation y'u Burundi bakabiturota mu bundi buryo mugabo kubiranye cyane cyane na FIFA. Hariho amaprogramu menshi ajyanye no guteza imbere ubwo rukino uwo mupira w'amaguru w'abigeme, kubijyanye cyane cyane na n'ibyo bya formation, n'ibyo guteza imbere abigeme n'abakenyezi boja mu nzego zitutwara ubwo rukino. Ego n'ibyo cyane cyane FIFA idushyigikiramo kandi irabikora, kuko irafise programu nininya iva kuri 2020 gushika muri 2023. Hariho programu yo guteza imbere ubwo rukino yashyize deja ku rutonde, biriko birajya mu ngiro.
Naho ku vyereke uburyo bw'amafaranga FIFA ndimo kumenga yigeze kuba ivuga ko izotanga amafaranga agenewe guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ku isi. Sinzi ko ikiye ku karere ka Sekafa hari cyo cyarabonetse na ku vyereke Burundi.
Twebwe ku vyerekeye mu gihugu cyacu cy'u Burundi, federasiyo yacu iraduha uburyo bw'amafaranga kugira dukoreshe izi shampiyona. Nayo mafaranga rero dukoresha yatanzwe na FIFA, nta handi apfa kuko nta mashyirahamwe ubunye adufasha, dukoresha ayo aba yatanzwe na FIFA.
Hello Ivena Nduwimana.
Yego,
turiko turavuga ku vyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa, na cyane cyane turiko dushimikira ku Burundi. Ndi kumwe n'abatumire madame Janine Kamariza ari mu mugwi ujeje umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, na Belize Ininahazwe umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme La Colombe FC w'i Bujumbura. Hari ikibazo mwabaza cyangwa icyumvyo mwoshikiriza ku byerekeye guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa?
Ego cyane, ari n'inyenyeri rero kuba gushyigikira onda umupira w'amaguru utari ikintu cya mbere cyiza haba ku bigeme cyangwa ku bagabo. Icyo nasaba rero ni uko kuba ugufasha cyane, gufata umugongo cyane ukwego kuko abakenyezi cyangwa abigeme bakina umupira w'amaguru kugira ngo nabo bagire intambwe ishimishije bashike kure uko byaba biri kose kuko urabona amagambo cyangwa abahungu bakina umupira neza bashwe neza cyane cyane ngaha mu Burundi urabona yuko umenga bamwe bamwe ibintu byinshi ntibabyitaho akaba ari ikintu cyo gukunda no gukundisha uko umupira mbere hagati kandi biganiro byinshi ku maradiyo atandukanye kugira ngo abantu bahurumbire uko urukino rw'umupira w'amaguru kugira ngo rutere imbere haba ku bakenyezi cyangwa ku bagabo cyane ku bakenyezi murakoze hamwe hari nyinshi ibyo nkisa nyine
yego turabashimiye cyane Madame Belize kuri cyo cyumviro cya Vena Ndwimana ashikirije ni cyumviro cyiza
Yego ni cyiza cyo bakobwa n'abigenye bashigikirwa nabo nyine kujya abahungu bashigikirwa ni cyiza cyane cyo cyumviro cyiza
Yego namwe Madame Zanini ni cyo cyumviro cya Vena Ndwimana mukibona gute
Vena Ndwimana ashikirije cyumviro cyiza cyane cyo cyumviro cyuko abakenyezi abigenye bashigikirwa ni cyiza Natsane cyane mu gushyigikirwa turetse no nuko abantu bozana baha ibikoresho cyangwa bahiki abakenyezi cyangwa abigeme bakina urukino rw'umupira w'amaguru no kubashyigikira mu kuja kurorera inkino zabo kuko iyo abarererezi bariho ari benshi n'abakinnyi baragira ingufu hanyuma bakerekana n'ubuhinga kinsi kuko babafite ababashyigikiye hanyuma uko baradutari benshi kurorera niko bishoboka nuko muri bwa buryo buba buriko burarondegwa abantu bagashobora nko kurihisha amatike yo kuza kurorera ubwo rukino hanyuma ayo mahera apfuye muri ayo muri uko kurihisha kuza kuraba uwo mupira agashobora kunganira mu migwi kugira babandanye batera imbere icyumviro ashikirije ni cyiza cyane
reka tubandanye mu buryo mwabuze uburyo buke harimo amafaranga harimo ibikoresho naho kubijyanye n'ibibuga abigeme bakinira ko n'abakenyezi birahari byifashe gute ku mastandard
ayo ni yindi ntambani kuko nta bibuga byinshi dufite kandi na cyane cyane nuko atanibibuga kenshi usanga bihariwe urwo rukino ugaca usanga kenshi iyo abigeme cyangwa abakenyezi bahuriye rimwe ku mwanya umwe nabo barahungu cyangwa abagabo kenshi urwo rukino cyangwa abimenyereza baza kuba abambere bafata icyo kibuga ari abahungu aho icyo kibuga nicyo hariho ubukene bw'ibibuga mbe nize ngira arabibona wewe aba ari ku kibuga kenshi
yego nicyo kibazo nagwanda mubaze nakubaze Belize
icyo nkunganira ni uko ku bibuga by'imyemenyerezo niyo mbona hari intamba minini aho usanga imigwi usanga isangiye imigwi y'abigeme n'abahungu usanga bose bakorera mu kibuga kimwe ugasanga ni imigwi igera nk'itanu itanu ugasanga ine ni y'abagabo umwe ugasanga ari uw'abigeme ugasanga rero cyo navuga uruhande abigeme baza kuronka ari uruhande ruto cyangwa umwanya muto cyangwa bakarindira abo bagabo cyangwa abahungu baheze kuko usanga bifata umwanya muremure ikindi nacyo kubyerekeye ibibuga byo gukinira ko inkino za tuvuga izo za shampiyona kubera nizo zihari ibibuga cyane cyane aho usanga hari ingorane nyinshi ni ibibuga cyo hagati mu gihugu aho usanga ibibuga bitajitiwe ugasanga na amasentetike ntayahari ugasanga abigeme barabuze naho bihindurira impuzu ugasanga birabateye ingorane kugira bisanzure mu gukina yego ibibuga vuma ingorane iracyari irahari kandi ni nini cyane ibyo cyangwa usanga nk'ubu hari mati y'abahungu y'abakobwa kenshi twe dukina mu gitorondo ugasanga duhegeje nka saa saba hari abahungu baza gukina nka saa saba na nusu ugasanga barabasanze nko muri vesere b'abanyarutsa muve n'ingoga abahungu bagira baze gukina nk'uko umenga abo b'abakobwa ivyabo umva baje gukina mu bibuga atari rwabo ibibuga n'ivy'abahungu gusa niko novuga
reka tugaruke ku kibazo cy'amahiganwa ukugene yoba yifashe ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ku byerekeye amahiganwa mubona bari ku rwego ruhagije ku bijyanye na karite na standard cyangwa haracyari intambwe zikenewe kugirwa kugira ngo muje kugwego tufate tuwe no muri sekafa twaja mu gwego kwa Afrika no mu gwego mpoza makungu nguko kuhiganirwa kuja mu bikombe by'isi yose mubona amahiganwa yifashe gute muri rusangi ku byerekeye abigeme n'abakenyezi mu Burundi ntangure kuri madame Janine
oh hano mu gihugu cyacu cy'u Burundi amahiganwa aha mu gihugu ntaratera imbere gose cyane kuko ntitwari bwarwe ama match menshi kugira aba kenyezi abigeme bashobore kuja kuri nivera kompetitivite niniya mugabo turabona aha hariho zine zimaze kuja muri ego muri sekafa cyangwa muri eliminatoire ya coupe du monde aba ba isitete cyangwa aba bafite imyaka munsi ya cumi n'indwi cyangwa munsi ya mirongo ibiri nabo bakuze abasenyo mugabo intambwe iracyariho turacyafite urugendo niko navuga
yego nawe madame Belise kuri club yawe la Colombe FC urashimishwa no urugira bageze ko ku byerekeye amahiganwa cyangwa aracyari intambwe zitari nke zikenewe gukogwa kugira ngo standards ziduge
icyo navuga kuri la Colombe na mahiganwa yo hanze turajyamo kugira twipime turabe ariko icyo navuga ni ku rwego rw'igihugu icyo navuga ni uko twebwe amahiganwa turacyari hasi mu bandi ugereranyije muri aka karere turimo si hasi cyane ariko si heza gusa ni uko buri mwanya usanga tuguma nko ku mwanya wa kane buri gihe tugiye mu mahiganwa ariko ibyo byose biva kubera abakinnyi kuko nyine madame Jeanne yavuze usanga abakinnyi badafite match nyinshi mu maguru yabo karite nazo karite ni nyinshi zirahari gusa urya buryo navuze urya buryo nibwo buvuze ubwo kuguma umwanya wose bari mu kibuga kugira bitume baguma ku gihe nk'uko abandi mu bindi bihugu baba bifashe
yego nko mu bindi bihugu nka ngaha muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni rugeze kure cyane ariko nabo baragize ibibazo mu ntango ibyo twako tubavuga bifatiye ku mico ariko ubu kuva babonye umugwi sekwira gihugu wa Amerika w'abigeme utsinze ibikombe bitari bike byose by'umupira w'amaguru batangiye kubona ko bakina neza ahubwo aribo bazana ibikombe kurusha abahungu nta gikombe na kimwe ntibaranashika na kure mu bikombe by'isi yose ibyo bibazo rero ngaha badafise nk'iyi wanyu ni ibibazo by'abasponsor abasponsor bacu bashyiramo amafaranga cyane rwose barawushyiramo ariko haracyari ikibazo kijyanye n'uburinganire ku byerekeye guhembwa amafaranga bahabwa haracyari igihushanyi hagati y'abagabo n'abakenyezi umugwi sekwira igihugu ngaha n'abakinnyi barashimishije n'urubanza basaba ko haba uburinganire ni ikibazo kikiri gihari ngaha ndazi ko mwariko muravuga iyo ko gikomeye cyane umupira w'amaguru ku bakenyezi umaze kugira intambwe zikomeye ugasanga abakenyezi mu bihugu bitandukanye baragiye ku rwego rwo hejuru bakaja gukina no hanze mu Burundi hari abakinnyi baba bamaze gushika ku rwo rwego bamaze kuja gukina hanze canke biracyari mu ntango nk'uko mwariko murabivuga madame Janine
abamaze kuja gukina hanze bon abakinnyi bacu benshi ugasanga bagiye muri Tanzania niho hanze cyane mbona bamaze gushika sinzi nka Beliko yobazi abandi bari kure atari ngaha hagufi Tanzania mu Uganda yego
turetse muri Tanzania hariho abakinnyi bagira nko ku munani baheruka kugenda mu Uganda gukinirayo bakinira amashuri kwa mbuga nisanga kompetisi ya mashuri ile mere kuruta na sanctiona nasional ama hariho n'abandi yigeze gukinino bagiye nko hanze nko mu Bufaransa mu Bwongereza ariko aho hose usanga bagiye gukina iby'ishuri bagiye kwiga ariko ugasanga la source imipira bakuye ino niwo uri kurabafasha n'ibyo by'ishuri no mu nkino zose
Muri Isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika
kandi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu
ngende hano Kampala Uganda
ngende mu gisagara cya Bujumbura
ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru Nawe turagutumiye. Kurikije ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritwe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika Washington DC mu kiganiro muri Isanga, aho turi ko tuvuga ku mupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa, cyane cyane turi ko tuvuga ku byerekeye Uburundi. Aho twatumiye Madame Janine Kamariza ari mu mugwi ujeje umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB, na Belize Ininazwe, umumenyereza w'umugwi w'umupira w'amaguru w'abigeme La Colombe FC w'i Bujumbura. Akarere ka Sekafa na karere turetse no ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi kavugwa ko kadakomeye cyane mu bijyanye n'umupira w'amaguru no ku rwego rw'abagabo n'abahungu. Impamvu ni nyinshi. Mu kiganiro nigeze kugirana na Yusuf Mosi ajejwe iby'amahiganwa mu ishyirahamwe FFB, yaravuze ko ibibazo bikomeye ni nta buryo buriho. Yagarutse kuri icyo kibazo cy'uburyo ko badategura abana imikangara bakiri bato nk'ahandi ngo bategure mu byerekeye ubuhinga technique mu mupira w'amaguru, kwa cyo gituma badashobora kuja ku rwego rw'amahiganwa urabye n'utundi turere turi hanze ya Sekafa, tuje nko muri Afrika mu burengero, ari ibihugu by'ibihangange bimaze gutera imbere mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abagabo, kaza Senegal, za Ghana, za Nigeria, eka no mu buraruko bwa Afrika. Kubijyanye n'abakenyezi ico kibazo kiri no kubagabo n'ico kimwe ni mubibona Madame Janine?
Icyo kimwe Yusuf Mosi arabitana yaragisiguye, icyo kibazo iyo ngorane nicyo kimwe, kuko bibaye ku bagabo hoho bifite ku bakenyezi bisubira bikaba bibi cyane. Ni ukuvuga ko ubwo buryo nta buhari aha muri iki kigabane cya Sekafa, ni intambara ibuzo.
Ni kubibona nawe Belise?
Yego, nuko nyine ibihugu aka karere kacu sinobigereranya na bijya bihugu bindi, je sinzi utanga ari kubera bivana n'amapasenariya usanga ibihugu bicise mu bintu by'inkino. Inoho icyo navuga ni uko mu bahungu hoho iyo umukinyi biboneka ko amaze gutera imbere ntashobora kuguma ino, usanga akinye nka sezon zibiri ino agaca agenda gukinira mu bindi bihugu byifashe neza, aho yoronka amahera menshi gusumba ino. Ugasanga rero ni kujya ku mucu uca usanga inkino twe ziracyari hasi, kubera n'abajya bari kuzikina bajya bakomeye baca bagenda, umva umwanya wose ziguma kuri urya rwego gusa rwo hasi rwo hasi, kubera teye imbere baba bakubonye rimwe bagaca bagutwara. Niko navuga.
Ishyirahamwe mpuzamakungu ry'umupira w'amaguru FIFA ryaruguruye ibiro mu turere dutandukanye two muri Afurika, ibiro byaryo bijejwe guteza imbere umupira w'amaguru. Hari ibiro biheruka no kugurugwa i Kigali mu Rwanda byerekeye akarere ka Sekafa. Madame Janine, mwibaza ko ibyo bizofasha muri ibyo bibazo turi ko turavuga, kugerageza kwicarira ibyo bibazo by'uburyo n'ubuhinga no gutegura abana bakiri bato ku bijyanye n'umupira w'amaguru?
Ego, ibyo bizofasha cyane, kuko hari aho usanga muri rusange mugasanga ntimutangiye n'ibibazo, mugayo hagiye haraba ibiro bijejwe nk'akarere aka, ugasanga ibihugu bihurikiye muri ako karere bisangiye ibibazo, biroroha ko ibishu bitogwa bitari muri rusange nk'uko bivuga ngo Afurika yose. Rero habaye ibyo biro bigiyeho nicyizera cyane ko hazoba akarusho, kuko igihugu cyose kiri muri ako karere kizokwerekana neza ingorane basanzwe barazisangiye, hanyuma bazitorere inyishu bari hamwe kandi n'ingoga, kuko bizoba biri ku rugero rumwe hose. Rero ibyo biro ni ikintu cyiza cyane, kandi ndabona amaprogramu ya FIFA ndabona ari meza cyane, umuntu ashoboye kuyakurikirana yose akazara arasaba muri aya maprogramu ko biza mu gihugu bifasha cyane kugira urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme rutera imbere. Naha ndabona nk'ibisema lisansi bazanye ku maklubu nk'igihugu cyonyine ibyo lisansi biyometrike usanga bigurwa amahera menshi, mugabo kubera hariyo porogaramu usanga imigwi ishobora kuronka iyo lisansi itoshoboye kwigurira nk'iki na karorero usanga ari ibintu byiza cyane ayo maprogramme ya FIFA ego
nze kuri wewe Beris umugwi wanyu muretse uwo mugwi mumenyereza La Colombe FC muri cyegera cy'umumenyereza w'umugwi serukira gihugu wa bigeme umupira w'amaguru mubona byifashe gute ku mugwi serukira gihugu muri rusange iyo mugiye mu mahiganwa muravuze ko murataraje mu mahiganwa akomeye umugwi serukira gihugu ariko uramaze kuja mu mahiganwa yo mu karere no muri Afrika no kuvyereke higanirwa igikombe cy'isi yose mubona byifashe gute iyo mugiye mu mahiganwa
ego cyane wakoze cyane ko cyo kibazo iyo tugiye muri ayo mahiganwa kenshi turahura n'ingorane usanga ku kibuga cyane cyane mu mamaci aho usanga nkumenga ubundi mugwi urakunize urakurire wese uragusumbya muri byose muri izo nkino rero hari aho usanga hari nk'igihugu dusumba ugasanga uragisumbije nawe cyane n'ikindi rero kiza kiragusumba niho nashatse kuvuga ko muri ayo makompetisiyo usanga hari ubusumbasumbane buboneka ku maso aho ubona ko uyu mugwi uwananiye uyu unye wundi biboneka neza cyabisigura rero ko abandi bo usanga bariteguye nk'imyaka ibiri bari hamwe bakaba baritegura ugasanga twebwe nta mwanya munini twaronse wo kubategura abigeme bacu bivanye nuko atankino nyinshi bafise mu maguru ugasanga rero tugiye gukina n'igihugu kidusumba ugasanga tugiye gukina n'igihugu iki gusa tugiye gukina ariko turabona ko turaza kugaragaza uko dushoboye ariko turabona ko baturusha mu myiteguro muri byose ko badusumba rero ayo mahiganwa arafasha kubona aho urwego twe dushyitse ko n'urwego abandi bageze ko
ariko ntibibaca inkokora ntibavuna inkokora murabona ko naho bari imbere yanyu nuko batanguye kera babishyizemo uburyo kurusha kubarusha ariko muravye mu bihe biri imbere mu myaka iri imbere murafite icyizere ko hazogera igihe namwe uburyo bubonetse mushobora gushika kuri urwo rwego
ngo icyo navuga ni uko Burundi bufite abigeme benshi bafite amatana kandi babikunda uhereye ku bakiri bato kuduga rero twe nk'ibi duca intege ahubwo biratwigisha n'abakinnyi baba bagiyeyo ubonye bavuye muri kompetisiyo bagashyika mu maekipe yabo niho bagenda bahimiriza abandi kubikunda no gukina cyane kubera babonye hariya anye ko ari ukugenda gukora cyane cyo kimwe rero bituma bajyanye bagenda gukina amakompetisiyo usanga mu mutwe bakeye bakora n'ingoga mu mutwe bagahimiriza n'abandi
namwe niko mubibona madamu Janine murafite icyo cyizere
ego icyizere na zena mana icyizere mu bintu byinshi mu bintu byose kuko uraze nka Belise ndamuzi ari ku kibuga ariko arakina ubu ni umumenyereza umuntu ntiyamubona w'umenyere ko ari umumenyereza uko yoba umumenyereza mugabo ahasitse ucubona ko ni ukwizera umuntu umunsi wose arizera hanyuma agakora akoze na Mr. Belise ariko arasigura uko turonka amamatch menshi amahiganwa menshi niko bituma abakinnyi baduza nivo na tekinike yabo ikaba nziza bagashobora guhigana n'abandi bageze kure bagashobora no kubatsinda
twavuze ku ijyanye ukubura k'uburyo no kubura abasponsor nk'amasosiyete ishyiramo amafaranga ukoshiramo amafaranga mu rukino rw'abagabo nivyo ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ushigikiwe ijana ku ijana ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi muri iki gihe
abantu ni bake cyane n'abantu bake cyane amashyirahamwe ayo canke abaguzatunga bazana amahera yabo mu migwi y'abakenyezi n'abafasitoni mugabo turaze nk'abaperezida b'amakrebs abo batwara ayo makrebs usanga yegwa n'abantu bikorera ibyabo mugabo harabuze ivyo nk'ishirahamwe ryoza nk'uko bavuga ngo primus league canke ngo iki aza akavuga ati iri higanwa tuzitiriye iki turashizemwo uburyo ico kirabuze nta mashyirahamwe nta baguzatunga barazikora cyane
kuko
umupira w'amaguru wabigenewe ushyigikiwe cyane cyane na federation y'Uburundi
biva ku kintu kubera babona ko urugero rwabo rukiri hasi atabarorerezi benshi atamafaranga arimo yo gukuramwo inyungu mu nyuma n'ikihe kibituma
nibaza ko ari cyo cyane cyanyuma ko atamahera yose aboneka asubira iyo byavuye hanyuma hariho n'itegeko ritari bwaze mu biro muri iyo myaka itegeko rizajya n'ikibindi bya sponsoring na jenye mejyari cyarateze nibaza ko naho cyane cyane igisuma batazana ubwo buryo bwabo
naho tugarutse ku ishyirahamwe FIFA ryuko ryugurura ibyo biro muribaza nk'amanama iryo shyirahamwe rizogirisha agenewe gukarisha ubwenge ubuhinga bw'abakinnyi muribaza ko bizofasha cyane nk'abo bana bakiri bato bafise ubuhinga bumva banashaka kubandanya bakazokina umupira w'amaguru ku rwego uhanitse bakaja n'amahiganwa mpuzamakuru
bizofasha rwose bizofasha kuko iyo umuntu aronse ubumenyi hari naho umuntu areka kujya gukora ikintu kuko atabumenyi bwacu afite mugabe iyo aronse ubumenyi akaronka ubwo buhinga biramutuma aja ku kibuga akaja agahiganwa n'abandi dufate nk'abo bamenyereza nk'abo babeli baronse izindi nyigisho zibateza imbere nabo nyine baca basubira ku kibuga ugasanga baratanze ubumenyi burenge abatwara imigwi karonka nabo nyene ubumenyi bakamenya ingene batunganya imigwi yabo gutyo biratuma bihaza akarusho mu gutera imbere k'urwo rukino umupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi.
Belise, umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi n'abigeme nk'uko twako turabivuga bifatiye ku mico n'imigenzo byafashe igihe kugira ngo abantu bashobore kubona ko n'abakenyezi bashobora gukina uwo mupira ubwo rukino bakavamo n'abakinnyi bakomeye nk'uko twako turabivuga ubu FIFA yashyizemo uburyo mu mupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi eka no ku rwego rw'amaclub nk'iburaya ajya amaclub yose tuzi akomeye za Paris Saint-Germain izi za Olympique Lyonnais waja hehe muri Espagne n'ahandi ubu barashyize amahera nabo nyine menshi izo club mu mupira w'amaguru w'abakenyezi barabonye ko urorerwa cyane mwabibonye mu gikombe cy'isi yose giheruka cy'umupira w'amaguru mu Bufaransa abaroreye urya mupira abantu benshi cyane benshi na FIFA byarayitangaje kukibona ko ikeneye gushyiramo amahera kurushiriza muribaza nk'abakinnyi babigeme n'abakenyezi mu Burundi ariko baraba bafatira akarorero kuri aba bakinnyi bakomakomeye b'Iburaya na Amerika ko bizotuma nk'abo bakiri bato bashaka bafite ubwo buhinga nabo babona ko bazashobora gushika kuri uko rwego bagakina muri ayo mahiganwa barabona ko umupira w'amaguru ku rwego rw'abakenyezi n'abigeme bazosubira inyuma mu ntara uzogenda utera imbere naho mu karere ka tukasekafa kuri izo nzitizi
berize icyo navuga ni uko abana aba babigeme bacu ubu unye baramaze kubyishyiramo baramaze kubikunda barabona ko bafite kazoza apare kwiga barabona ko bafite akandi kazoza ariko umupira w'amaguru cyo gutuma urabiye kuri abo bakinnyi bo hanze akaroro ntutanga ino hari aho usanga nk'umukinnyi yashyizeho ifoto ya ugasanga nko kuri stati cyangwa kuri profile yiwe ya WhatsApp yashyize ko visage y'umukinnyi wo hanze tuvuge nk'akarorero ugasanga umukinnyi yashyize ko nka Mandiri wo mu Bufaransa nashaka kubwira agiye nshaka umunsi umwe nzomere nk'uyu mukobwa rero igikuru ni uko gusaba bikunda bakabyishyiramo kandi bakabona ko atari ugukina gusa bakabona ko byonababeshaho mu bundi buzima buri imbere rero gutera imbere umupira wacu dutera imbere ni buhoro buhoro ariko nabyo bizova kuri abo bigeme bacu ingene imyaka izogenda ingene bazogenda barabyiyumvamo kubera burya abakobwa cyo kimwe n'abahungu badendebukirwa n'ingoga usanze atama wa motivasiyo bafise usanga baca babiheba rero akazi kari kuri bo kubikunda no kubikora hama ishyiza nabyo bigacoca biza bikurikira ndazi uburyo ntituzoguma muri ubu buryo buke ndazi uburyo buzogenda buhinduka uko ibintu bigenda kubera n'ubuzima nabwo burahinduka rero icyizere kirahari ku mupira w'amaguru w'u Burundi uzotera imbere ku bigeme ndetse bakanabeshwaho nako kazi kaba nk'akazi kabo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibyagarigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatu.
Je ndi hano Kampala Uganda.
Je ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi ry'Amerika i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda, aho turi tuvuga mu kiganiro muri isanga ku vyerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa, na cyane cyane turiko dushimikira ku vyerekeye u Burundi. Madame Janine, leta y'u Burundi gushika ubu mukorana gute, ibafasha gute muri ibyo bibazo muri ko mucamwo bigugereza guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi?
Aho ndo buga ko cyane cyane ibya iyo imigwi canke umugwi userukira gihugu ushaka kuja gukina hanze y'igihugu, niho cyane cyane uburyo bwa leta buza gukora, niho buyonderwa bukaza bugakora. Ahandi cyane cyane nababwiye ni federation ya
ya futbol y'Uburundi niyo ishyiramo ibyo byinshi. Indwi imwe irenze ko urunani rw'amashyirahamwe y'umupira w'amaguru mu karere ka Afrika CAF rugenye umutegetsi umuyobozi mushasha Patrice Motsepe aba mu gihugu cya Afrika y'Epfo, yasubiriye umunyamadagasikar Ahmad yagirijwe ibibazo yakurikiranywe n'amarorego ya ruswa. Mwe mwitegereje muri baza umuyobozi mushasha umugwiza atunga akomeye afite amafaranga menshi, muri baza ko ari cyazohindura ku rwego rw'umupira w'amaguru na cyane cyane umupira w'amaguru ku rwego rw'abafasoni ku rwego rwa CAF? Janine,
kenshi iyo haje ikintu gisasa usanga haje n'ibintu gisasa kandi bafite icyizere ko hazoba akarusho, mu byerekeye umukino w'umupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi, kuko na n'igihugu avamo kijya cya Afurika y'Epfo nabo nyene n'abantu bakomeye mu mupira w'amaguru w'abigeme. Ndafite icyizere ko hazoba akarusho.
Ni n'umuntu asanzwe akunda cyane umupira w'amaguru, afise na club yiwe Mamelodi Sundowns, club y'umupira w'amaguru muri Afurika y'Epfo kandi ikomeye, yashyizemo uburyo ko afite amafaranga menshi. Yaravuze mu bintu azokora ko azogendera ibihugu nka byose byo muri Afurika, hari ari ibibazo bihari yumvirize abategetsi abajejwe umupira w'amaguru. Niya cya mu Burundi muzomubwira iki ku vyerekeye urwego rw'abigeme n'abafasoni?
Tuzomubwira byinshi kuko murazi ko urwo rwego rwahoramwo umukenyezi aturuka mu Burundi arafite hari byinshi abizi ko n'abategetsi bandi badukurira nabo nyene barafite ibipambo bizovugwa. Natwe turi kubivuga, turafite ibyo tuzoshikiriza kuko turabona ko turi nyuma, tuzoshikiriza ibyo bijanye n'ibyo bivuga twagiye turavuga, dushikirize bijanye n'ibyo byo kuronsa ubuhinga abakinyi, abamenyereza, abatwara, dushikirize ibyerekeye ibiti, ibirato, impuzu, byose tuzo bishikirize kuko nibo bategetsi bo hejuru umupira w'amaguru muri Afurika tuzoba turonsa.
Nao Belize wana gute igenwa rya Patrice Motsepe uribaza ko ari kintu azohindura ku byereke mu mpira maguru muri rusangi muri Afrika no ku bijanye no mu mpira maguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi ko ashobora kuzoruteza imbere ko kuko twariko turabivuga ko ari umuntu atunze cyane kandi akunda mu mpira w'amaguru murafite icyizere ko kubiberekeye hari cyo ashobora guhindura
ego cyane icyizere kirahari ndetse nuko asambwa na wafise umugwi arazi ingorane z'imigwi imigwi ya muri Afrika cyangwa hose arazi ingorane z'imigwi kubera nawe ayoboye umugwi rero ahubwo biroroshye cyane kudutahura mu ngorane zose tuzaba turimo icyizere kirahari ko azaza guhindura ibintu kubera iyo umuntu ajya ari mushyashya impinduka ziba zihari kati nziza cyangwa indi ariko kujya asanzwe nawe ari rwiza atunga afite amahera menshi afite n'umugwi afite n'ibyiyumviro byinshi ku bijyanye n'umupira w'amaguru nari mfite icyizere cyo guhindura ibintu kizobaho mu bahungu hama natwe icyizere kibeho kandi mu bigeme na cyane cyane gusumbiriza mu bahungu kubera twebwe ho twabibagiwe byiza rero ingorane azozumva bazimubwiye hama kujya afite umugwi nawe azomenya ingene azikorera umuti rero icyizere kirahari ko ibintu zohinduka bibe byiza kurushiriza aho byahora biri
ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru ku isi FIFA ryafashe ingingo y'ukongereza igitigiri cy'imigwi serukiragihugu y'umupira w'amaguru yo ku rwego rw'abigeme n'abafasoni kuva kuri 24 igashika kuri 32 muri zoja mu gikombe cy'isi yose cyo mu mwaka w'2023 yaremeye kandi ko ifite n'imigambi y'ukongereza amafaranga n'uburyo ishyira mu mupira w'amaguru inshuro zibiri gushika ku miliyaridi w'amadolari mu mupira w'amaguru wo ku rwego rw'abigeme n'abafasoni iyo ngingo y'ukongereza imigwi serukiragihugu ni ikintu cyiza ni cyiza no kuri Afrika mukibona gute madame
ni cyiza cyane cyo kongerereza imigwi serukiragihugu kuko bitabiha amahirwe dufate nimba nko muri Afrika nimba hovamo imigwi itatu bongereje hakatamo nk'ine urumva ko ari ikintu cyiza cyane ko haba uko kongeramo iyindi migwi zikava kuri 24 zikajya kumeze 32 ni ikintu cyiza cyane biha amahirwe menshi imigwi serukiragihugu kuza muri iryo higanwa mpuzamakungu hanyuma urazi porogaramu FIFA ifite kuri uru rukino rw'abakenyezi n'abigeme urukino rw'umupira w'amaguru porogaramu ni nziza cyane kandi nininiya nibaza ko ari abafederasiyo nasiyonali ki fomambure za FIFA yo guprofita n'izo porogaramu za FIFA ndabona ko ishaka no kuduza abantu ko ishaka dufate nko mu mwaka w'2026 FIFA iravuga ko ishaka gushika ku miliyoni 60 z'abigeme n'abakenyezi baba bariko barakina umupira w'amaguru
yego nibyo
none muri izo miliyoni 60 nibaza ko n'abarundikazi tuzaba dufite turimo nko miliyoni
tubyizere
ego
nawe Belize ubibona gute iyo migwi ya FIFA ikongereza iyo migwi kuva kuri 24 gushika kuri 32 mu gikombe cyo mu mwaka w'2023 no kongereza amafaranga izoshyiramwo mu mupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi akaba inshuro zibiri gushika ku miliyaridi w'amadolari mubibona gute nawe
ego iyo ngingo ni nziza cyane izotuma n'ibindi bihugu bironkeraho shanse yo kujyamo sinkuko kumenga ibindi bihugu byari byibagiwe ubumwe bigiye kwibuka bikagira imana nabyo bikaboneka mubwira n'abakinnyi nabo nyine baronke visibilite niko bavuga ngo imigwi serukiragihugu y'abigeme ibaye myinshi numva ko n'abigeme bazaba baba benshi tuzabona benshi bateye imbere n'imigwi nako ayo mahera abare menshi n'imigwi ibi agize ibihugu birashobora kwitunganya cyane ugasanga barongereje ama performance ugasanga no mu yindi myaka ibihugu byinshi byerekanye umupira mwiza kubera byateguwe kare ku buryo bukwiye.
Wowe undi mugambi wo gukongereza ibitegiri bya bigeme bakiri mu mupira w'amaguru gushika ku miliyoni 60 mu mwaka w'2026 uwo mugambi mubona gute umugambi ushoboka?
Adufashe igitegiri cy'abantu bagize umubumbe w'isi bivaze ko abigeme ari bo benshi tukiye tugenda rero muri sport naho babandanije ama sensibilisation bagahimiriza abo bigeme bakabakundisha bakabandanya kubakundisha kugira bagume ku bibuga. Abigeme bazoba benshi cyane ku bibuga, bumva ko ibihugu byose bizashyikirwa iyo ngingo. Benshi bumva ko amajyana ikintu kidashoboka ariko birashoboka byoroshye kubera abigeme ni benshi. Kunge nari benshi bisigura ko no mu nkino bazoca bari benshi, umva icyo gitigiri ni cyinshi ariko birashoboka.
Nizo nizo wari kuravuga murabye nangaha nko muri Amerika ibitegiri by'abana b'abakobwa ariko barizuka mu pira maguru bimaze kuduga cyane kubera babonye ibyo mu gusekira gihugu washitse ko bafatiye no gukarerero k'abakinyi babo biyumvamwo bashaka gukurikira bo babona ko ari akarorero kuri bo. Muri baza no mu karere kacu muri Afrika no mu karere ka Sekafa bizogeraho bishika?
Yego bizogeraho bishika. Abigeme babe benshi mu nkino n'ingeno buryo buje ari bwinshi, nta kizobuza ni uko gusahora abantu babandanya guhimiriza kubera nihimirizwa gukundisha abana b'abigeme inkino si byinshi kubera ko sensibilizasiyo iba ndende kugira abana b'abigeme nk'uko ari benshi baboneke ubwo bwinshi bwabo buboneke no mu nkino.
Ishyirahamwe FIFA kandi ryashyizeho imigambi yo guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni. Iyo migambi izoba yerekeye ikiringo kiri hagati y'umwaka w'2022 na 2023 ngo bizoshimikira cyane cyane ku nkino, ku buryo inkino zotunganywa ku byerekeye abigeme n'abafasoni, aho bazofata uburyo bufatiye ku kugeme inkino zimeze n'uburyo abantu baba bafise mu bihugu bitandukanye. Zaba ko turavuga ko mu Burundi n'akarere ka Sekafa tukiri inyuma y'utundi turere two muri Afrika no twisi. Muri baza uwo mugambi ushimikiye kuri ubwo buryo kuraba ibikenewe mu turere kurusha ahandi kugira iyo migambi ije mu bikorwa ko kizoba ari ikintu cyiza madamu?
Ego nari nakivuze ko kuri iyo porogaramu de developuma yo mu ivana mu 2020 gushyika mu 2023 ko ari ni porogaramu nziza kandi izotuma umupira w'amaguru w'abigeme utera imbere cyane. Kuko urabye kuri izi porogaramu nyine bavuga ni zimwe navuga nti ni ama association membre niyo yokora cyane kugira aprofite n'ubwo buryo bashyizemo bwinshi ku buryo porogaramu umuntu agerageza kuyikurikiza yose, aho bizotuma umupira abana baba benshi ku kibuga, abamenyereza babe benshi, abatwara aya masitasiyo canke ibigwi babyitaho gusumba. Iyi porogaramu ni nziza cyane, izotuma ibintu bijunjuka kandi
bizinduka biba byiza gusenga. Ishyirahamwe FIFA ryasabye amashyirahamwe arigize gushyiraho imigambi ijyanye n'ibyo amashyirahamwe bakeneye no gusaba uburyo iryo shyirahamwe FIFA kugira ngo bifashe guteza imbere umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni. Ni ikintu cyiza gikurikira ibyo mwari ko muravuga?
Yego ni ikintu cyiza kuko ishyirahamwe ryose riba rizi ingene rimeze, aho rigwaye, aho rishaka gutera imbere cyane, aho rishaka kunyaruka cyane. Ni byiza ko ishyirahamwe ryose rigira plan strategique yayo igashobora kuza gukoresha ubwo buryo butangwa na FIFA muri iyi porogaramu nyine de developu. Icyo ni ikintu cyiza cyane kuko ishyirahamwe ryose, dufate ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi, turamenya abigeme bacu ku myaka iyinye bakeneye ibi, abisumbuye ku myaka 20 bakeneye ibi, tumenye ingene tuca twinjira muri porogaramu tuje gukoresha ubwo buryo bashyizeho. Nuko ndabyumva.
Nawe Belize, tugiye kurangiza mu kanya, hari icyo ufise uvuga tutashoboye kuvuga ushobora gushikiriza ku bijyanye n'umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abafasoni, haba mubyo mujejwe mbabanga mujejwe kumenyereza umugwi w'umupira maguru wabigeme n'abafastoni Colombe FC hamwe n'umugwi sebukira gihugu nikiye woshikiriza tashobaye kuvuga abari kubatwumviza bo kumviriza bagatega mato
icyo navuga umupira wabigeme muri rusange ngaha icyo navuga nuko yoza baranyarutsa amahiganwa yabigeme kubera nk'ubu amahiganwa ahagaze aheze usanga bicaye umwanya muremure nk'umwaka wose bicaye akadasubira kandi guhamagarwa kiringo kirekire kandi mukaba muzi ko forme z'abigeme n'abagore zigoye kurondera cyo kimwe n'iz'abahungu rero boza baradufasha ku bintu cyerekeye inkino nkino muri tuvuge nka championa lokale cyangwa nk'iy'amatournwa boduha baje barazikurikiranya mu mwanya muto ibibe byo kujya mu myaka bakadushyiraho nk'amezi atatu kugira abakinnyi bagume muri forme ikindi kintu niko kujya twavuze kuva mu ntango ingorane y'uburyo imigwi yose irayishyise ingorane y'uburyo ni ugushyiramo uburyo bwinshi mu mupira w'abigeme kubera usanga abaperezida aribo bonyine kiraba icyo kibazo ugasanga bizanye ingorane no mu miryango yabo ugasanga ntibyifashe neza kubera ngo umuntu kanaka kubera usanga umuntu ari umwe aguma yisopa ikindi kintu nusaba ni uko mu nzego zo hejuru nko mu mafederasiyo adutwara boza barashyiraho abakenyezi benshi kubera aribo baba bazi ingorane nyazo abo bigeme baba bafise ngo icyo nicyo navuga ikindi kintu nacyo ni uko ngo twongereze imigwi ikaba myinshi imigwi iracyari myinshi wongereze imigwi myinshi niko ni nyako kugwiza ajya amamaci inkino zigaca ziba nyinshi kubera imigwi yabaye myinshi yego nka kurya babigira ku bahungu bakabiprograma no mu bakobwa kurya nyine kandi bakagira kenshi bakaza baragirira amaformasiyo n'abigeme baba bifuza guhagarika gukina bakajya mu zindi nzego bakajya nko muri arbitrage cyangwa muri coaching kubera usanga abigeme cyangwa abagore babamenyereza ari bake kubera kubura ababategura bagiheza gukina cyangwa ababasansibiriza kubikunda ko bahagaritse bace baba nk'abari bitre cyangwa abamenyereza ama abakobwa bagafatwa neza kujya babigirira abasaza babo nabo biyumve ko nabo ari abantu ko nabo bashyigikiwe ko umupira ari uwa bose kandi ko bawushoboye kandi icyo nzi ni uko abakobwa iyo bateguwe neza bashobora gutera imbere cyane kurusha n'abahungu mbere baga no mu mahiganwa bakazana n'ibikombe byinshi kuruta abahungu kubera ndazi uko abakobwa bameze mu mahiganwa bumva bateye basaba gusa gushyigikirwa gusa no guteza imbere yaba mu masenema mu bikoresho mu migwi yabo iby'umushahara wose nabivuga kubera turabishyika ko nabyo nyine bibaye bikajyamo umva ko vyomotiva abo bigeme n'abagore kubikunda bakabigira mbere umwuga
namwe madamu Janine mu kurangiza muri make icyo mwashobora gushyiza icyo mutashoboye kuvuga ku bijyanye n'iterambere ry'umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa kana cyane cyane mu Burundi
nasaka kugaruka kukumenyesha ibikorwa biba biriko birakorwa ku byerekeye urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme aha nashaka kuvuga nkajya imigwi iriko irakina hakaba nk'abamenyesha makuru bama bariko baravuga ibiriko birakorwa kuko hari n'abantu batamenya ko izo nkino zihaba cyangwa iyo imigwi kanaka ihari kuko bitamenyeshejwe rero ndifuza ko n'abantu bashyikiriza amakuru ku buhinga ubwo ari bwo bwose boza nabo nyine baratera intege kugira bamenyekanishe ibyo bijyanye n'urukino rw'umupira w'amaguru w'abigeme n'abakenyezi.
Murakoze cyane. Yari madame Janine Kamariza ari mu mugwi ujeje umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi FFB na Belize Ininazwe umumenyereza w'umugwi umupira w'amaguru w'abigeme na Colombe FC w'i Bujumbura. Turako turavuga ku byerekeye umupira w'amaguru ku rwego rw'abigeme n'abakenyezi mu karere ka Sekafa, tukaba twaranashimiye cyane cyane ku byerekeye u Burundi. Ndabashimiye cyane batumire kuri ikiganiro. Murakoze.
Murakoze cyane Kidel. Murazosubira mugwe muraduha aka kanya ko tuzaba turavuga ku byerekeye urukino rwacu. Murakoze cyane.
Nta kibazo.
Muri isanga ni ikiganiro cy'izuru rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Kindi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Ngende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze, urararitswe buri munsi saa 10.